mwakoze guhitamwo radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze murano makuru twabateguriye agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira kuri uyu wa gatandatu niho hatanguzwa ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'indara riva uvinza mu gihugu cya Tanzania ligashika imusongati mu Burundi irizofasha gushora ibidandazwa byo Burundi nk'uko byashikirijwe no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko byashikirijwe no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye baridoga ko batararonka ifumbire yo mu bwoko bwa ihe barihiye mu gice cy'irimagici ni bamwe mu barimyi barimira ku kiyaya cy'uruzi murembwe muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga murano makuru murumva umukenyezi akora umwuga kunguruza abantu akoresheje ipikipiki mu gisagara cya Kayanza nayo ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu mupira w'amaguru ngo liriteguriye neza ihiganwa rya Sekafa rizobera mu Burundi ku nshuro ya mbere kuva ku igenekerezo rya 8 kugeza ku igenekerezo rya 15 ku kwezi turimwo ngizingingo nkuru nkuru zigiza no makuru mukanyisa se nido nido Eric Uwimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro ni Alexander Yisenga ndasubiye kubaha ikaze kuri radio isanganiro ibarabara ry'indara rihuza Burundi na Tanzania uvinza musongati urizofasha gushora ubutare bw'u Burundi hamwe no gushikana ibidandazwa muri Afrika y'uburengero byavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu hatanguzwe ibikorwa byo kubaka iryo barabara igihugu cya Tanzania kikaba cyari cyaserukiwe muri ibyo bikorwa n'umushikiranganji wa mbere Kasimu Majariwa Majariwa n'inkuru tubaza Mireye Kanyanga
batanguza ku mugaragaro ibikorwa byo kubaka iryo barabara ry'indara yi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere wa Tanzania Kasim Majariwa Majariwa bomi bashikirije ko ari intambwe ikomeye mu iterambere umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Nestor Ntahontuye akaba yamenyesheje ko iryo barabara rizozanira akarusho kanini u Burundi
iri barabara ry'indarayi rizotuzanira akarusho mu bintu bitandukanye dufatiye nko mu by'ubutunzi ibiharuro by'urufatiro birerekana neza ko tugiye kogorora nk'akarorero dufashe ikiringo cyo guhera muri nzero gushika muri ruhesho no mwaka turimo ibicuruzwa byaciye ku kivugo cya Dar es Salaam bingana ni toni 43 n'ijana na 47 ku kwezi ibicuruzwa bivuye i Dar es Salaam bikaza iwacu biciye mu ibarabara ryivu tubicishije mu ibarabara ry'indarayi dusanga twunguka amadorari 70 ku itoni imwe ugize ibiharuro bisanzwe uca ubona ko ku kwezi twunguka amadorari imiliyoni 300,000 birenga wabigwiza ku mwaka ugasanga tungutse amadorari ashika imiliyoni 36 mu myaka 10 zikaba imiliyoni 362 zirenga
nayo umushikiranganje w'ugutwara abantu n'ibintu muri Tanzania
kukamilika kwa ujenzi wa reli hii
cyo kimwe n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu bavuga ko iyo ndarayi izotuma ubutare bwa Nikere bw'imusongati n'ubundi bishogwa biciye mu gihugu cya Tanzania
ya bandari za Tanzania
Uwaseruki banki ya Afrika y'iterambere BAD yamenyesheje ko iyo banki izogumishigikiye ibyo bikogwa igashigikira n'iterambere rya Afrika muri rusangi nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko ibihugu kari bitatu bizohungukira akifuza ko iryo barabara ry'indara ryoshika no muri Afrika y'uburengero
Ibi bimenyetso turiko turakorera hamwe n'igihugu cya Tanzania nivyo biza vyerekana yuko na Afrika ishobora gutera imbere abantu bashize hamwe. Ibihugu bigiye hamwe birashobora guteza imbere Afrika. Ubu mugambi tuwusangiye Tanzania, Burundi n'igihugu cya Congo kuko uyu mugambi uzogenda gushika Kindu. Icyo tuzi nuko twese tuzowungukirako kubera ibidandazwa byacu bizoba bishobora gutendera kugenda gushaka kwibahari mbere ku ndoto yacu turifuza yuko iri barabara ry'indarayi ryote bari gafatana na Afrika mu burengero kugira ngo ibidandazwa byacu bishike muri Afrika mu burengero turizeye yuko dushobora kuzogenda gushika kwibahari ya Atlantike. Ibyo byose bizotuma ibihugu byacu bishobora gutera imbere.
Iryo barabara ry'indarayi uvinza musonga ati gibirometero 282 bigabuye mu kabiri, igice cya mbere akaba ari uvinza Maragarazi, igice cya kabiri Maragarazi musonga ati rikazokubakwa n'amashirahamwe abiri manini manini y'abashinwa asanzwe amenyereye amabarabara y'indarayi.
Amakuru kuri radio Isanganiro arabandanya. Bamwe mu bari miyici mu kiyaya cy'uruzi Murembwe muri komine Rumonge intara ya Burunga baridoga ko batariko bararonswa ifumbire mu bwoko bwa ire barihiye kuri ico gice kirima, babona ko bariko barahomba kuko igihe kigiye bagasaba gutunganirizwa. Karusho Saidi ajejwe gutanga iyo fumbire y'ikizungu muri zone Rumonge we asaba barimye kurindira kugira ngo babanze baheze kuriha ibirarane by'agatasi n'impeshi. Inkuru twateguriwe na Jean Pierre Misago.
None ntabire tutariko twaronka muci tuzaba tuyonka mu mugatasi.
Mu murima w'ibigori ugeze kubagara Ferdinand Ndayiziga umwe mu bari miyici mu kiyaya cy'uruzi Murembwe mu manuko bw'igisagara cya Rumonge avuga ko ari mu ruhombo, asigura ko na maginga ya atararonka ifumbire yo mu bwoko bwa ire yari kuvanga n'izindi fumbire kugira ngo umurima wiwe watejwa mase y'ikirundi gusa uze wimuke neza.
Ubu baduhaye ibagara yonyene naye tutayi utatejangre yonyene ntacyo bagufasha. Twadukeye nijya ire cyanke ijya imbura tugacanga zose mugaho urumva nawe se bagara yonyene nico gituba ngaha mbona ndi mu buhombe.
Nudutikeriye kwiyo fumbire Ferdinand avuga ko uguteba kuronzwa ifumbire y'ikizungu ariyo ntambamyi bafise kugira ngo bagwize umwimbu.
Nuko umutama asanzwe arongoye igihugu abitubwira ati tukura amaboko mu mpuzu, urabona twari ko turagerageza kurima nk'ibi bigori ivyo byiki barabikunda cyane birafasha abantu cyane n'icyo gituma twari twijukiye kubirima mu gabicu cy'intabire kitatubereye intambamyi. None ntabire tutariko twaronka muci tuzaba tuyonka mu gatasi.
Asaba ababijejwe kwitwararika kubaroza ifumbire kugihe. Karusho Saidi ajejwe gukwiragiza iyo fumbire muri zone Rumonge avuga ko ubu bariko baratanga ibirarane naho nyene ire iboneka ku rugero ruto.
Intabire ihayiraza twayitanga ibirarane ya sezo A na sezo B twatwayibeze ibirarane ariko isiga yose bagara imbura totazane tugoye ni hayatangwa bukebuke.
Ivyo biheze ngo niho nabandi bazoshikirwa inyishi dahumuriza abarimyi bavuga ko atakizo bikibavuna kubijanye n'irima ryici. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Hari umukenyezi ava muri komine Busoni intara ya Butanyerera yunguruza abantu akoresheje ipikipiki mu gisagara cya Kayanza. Nibona Gorette amenyesha ko ako kazi kamutungiye umuryango nubwo avuga ko hakiriho abagira impungenge zo kumwipakiza ko kubera mukenyezi ngo yohava atabunguruza neza nkuko bibereye bakagwa. Abakora akazi kamwe n'uyo mukenyezi cyo kimwe n'abamwipakiza ko barashimubwira n'ubukerebutsi bw'uwo mufasoni muri ako kazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki. Patrick Nsengiyumva.
Uwo mukenyezi Goreti nibona yunguruza abantu ku ipikipiki musagara cya Kayanza amenyesha ko uwo mugaya uhisemo kubera ko yakuze kuva akiri umwana akunda kugendesha ivyuma.
Nabihisemo kubera nakuze ndabikunda kuva nkiri umwana narakunda ivyuma amakinga amamoto amamoto doka ariko naragize amahigwe ndaronka akamoto ivyikinga ndabivako ubica bisaba yuko niyungunganya nkoresheje akamoto.
Asigura kwa ko kazi gatuma ashobora kubeshaho umujyango wiwe.
N'umwuga ico nawukundiye uramenyana n'abantu kagendana nyene n'abantu bose imigwi yose wanashaka nagafuka araboneka ndakaronka ko gucumbira abantu.
Uwo mukenyezi yunguruza abantu ku ipikipiki mu Kayanza arashima ko abagabo bakora uwo mwuga mu Kayanza bamwakiriye neza.
Baranyakiriye baranezerwa yuko babonye ibitsina bivanzwe baranyakira ati ingo nawe mu mwuga rero ndakora neza tubanye neza muri make n'umukiriya barashobora kumumpa kabari we yiyankira ngo Jesse no twagwa no mudamu.
Baba bo bakora kazi kamwe nkakiwe cyo kimwe nabo amaze kumwipakiza ko barashimubwira n'ubukere busakora nako kazi.
Uwo mukenyezi kora cyohe cyane kumubona kuko ngo aha muhanza nta mugore ko kwabone nyene wo mu motara twara amapikipiki ya tujyohe turamwakira kandi nabakire beshi baramujyo baryoherwa bamubonye bakamushorera cyane bivaye no kuno twabonye agendesha moto cyane mu guhaguruka twasanze ari umushoferi tavuga ngo ari kariga
abakira mu itaba ari benshi na cyane cyane kuko ari umufisi cyo yishangije arabishoweye cyane kabisa niyo ariko yavuga n'umukiriya ntibavana batamushoreye kabisa
abaye nkimbone karimwe ikomene yacu yakayanza yagutse kuko umukenyezi yaraje tumwakira neza kuko afite akamweme keshi kandi kweri baramwishimira n'abagore baramwipagiza koko hose arabishoboye afite ubucapu afite experience mu maboko kuri ntangorane nimwe arabishoboye
nubwo biruko Goretti nibona avuga ko n'intambamye mu kazi kiwe zitabuze ahamenyesha ko hari habatinya kumwipakiza kongo kuko yo batazi kugendesha neza iyo pikipiki
benshi ntibakunda kwipakiza baca bavuga ngo umugore yo ndudur kubura abakiriya baraza ngo oya ngo je ngo ntwagwa n'uwo yamantwara ngo abimenyereye jewe ntibamenyere kandi naje ndabimenyereye nkoze gihe kinini ariko ntibamenyera
uwo mukenyezi ahamagarira abandi bakenyezi kujijuka bakamenya ko nabakenyezi bashoboye atabikogwa vyagenewe abagabo gusa canke abakenyezi gusa nkuko vyari biri mu misi heze bivanye n'imico n'imigenzo y'igihugu c'u Burundi mukayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
kujya mu bandi no kurondera guserukira abakenyezi kugira ngo nabo biteze imbere biri mu byatumye murekerison Sandrine arondera kuzorongora quartier Mukenke iri muri commune ya Makamba intara ya Burunga akaba sanzwe ari ku rutonde rw'abagiye kwitoza mu matora yimirije y'abakuru b'imitumba n'amakaritie ikindi murekerison yifuza gushika ko ngo nuguhimiriza ugwaruka kwiga no gukora imigambi iruteze imbere
yitwa murekerison Sandrine kandi umwe mu bakenyezi batokwitoza mu chef de quartier abakenyezi turi batanu abagabo bashika kuri bane jeje cyatumye ngira ishaka n'inyota kwitoza ugambere ntashaka nyine nje mu bandi menye ibintu n'ibindi kugira ngo shobore no kurondera utuntu twoteza imbere abantu b'abakenyezi n'abantu b'abakenyezi tugogwa na byinshi kugira ngo dufatirwe na byinshi ariko ntitugamije twanga two duteza imbere bwame nuko umukenyezi aronka umwanya wo kubikora ngo kuvuga ngo ikimukintu ibintu byerekeye byirondoka cyane n'amagara meza birakeneye ko umukenyezi abyumva akamenya ibintu byo gutandukanya imbyaro kuko ugumye ku mwindi wo kubyara cyane n'umwanya wo gukora ibikorwa by'iterambere imigambi yo kubera nabo tunga dutunga duto duto tumenye n'umuntu agira ati agize nk'ikibazo ndagwaje umwana cyangwa niki kigoye yo mu muryango ushobora kwikora ko byoroshe no gutera imbuto zirobanuye gucarisha no gutera utuboga boga kugira nk'akarima ko batugira akarima ko mu gikoni imwe bibihe nari nyumba 10 aho mbaye hama n'umushamwe n'ishamwe cyo kutagira no kugaranana bangize cyegera cyo ritwara ice no amaneka n'abantimira ibintu byo kunyaruka kushika ku masaha no kunyaruka kubangukira ikintu inukituma ndema nyine banyumviye ko ati genda ati twara ugende depoze uje mu bitoza kina ari gutuma ndema byose bitangwa n'Imana byo nyine bakinyiza nyinzi kwa matona y'ikubenga bagabo abonanye ko aribo bashoboye na cyane gora ko ije nzo kwihutira kurufasha kubahimiriza gukunda kwiga n'udukorwa bibateza imbere hari ibintu gwarukoshura ko rushoboye nko mu buruhuko no bisaba bakarondera ibintu by'ibikorwa by'iterambere baza barajamo kenshi bibaha nk'amafaranga bagashura kuba bo kunganya ababyeyi akigura ikintu nk'ibintu by'ibikoresho byo kwishura bakijyukira n'ibintu by'inkino yoshobora gushikana umwana kure
isanganiro inami sumbingi
ubukene bw'ibikoresho harimo n'uburyo bwo kwiyunguruza ubumenyi buke hamwe no gukora atagashiruka bute baronswa ni zimwe mu nzitizi abajejwe amagara y'ibitungwa ku mitumba muri commune Makamba intara ya Burunga bafise basaba ko boronswa ibikoresho n'inyigisho kandi leta nayo ngikazira abaha n'agashiruka bute kugira ngo bashobore gutunganiriza neza borozi babitura ibyo biremezwa n'ubujejwe amagara y'ibitungwa muri commune ya Kera ya Makamba wakabona ko inyigisho zikwiye kwamaho babivuze mu gihe cisekeza ry'iminsi 10 cyo gucandaga inka inyonko yo mu kiyaya cya Rift umugambo ufashwe mu mugongo n'ikigega mpuza makungu FIDA Elize Kwize
bamwe muri abo bajeje gukurikirana amagara y'ibitungwa ku mitumba muri komini Makamba intara ya Burunga bavuga ko bibagora kwiyunguruza
kwiyunguruza gusa niko bitugora kubera atavyo kwiyunguruza ugenda n'amaguru azi ko bigora gushika ari igihe bashobora kugutuma ko ugenda n'amaguru ucusanga biragugoye kubashikira ugacuruha cyangwa ugasanga n'igitungwa kiragize ingorane kitogize ingorane kubera ikuburyo bwo kwiyunguruza
bongera ko hari n'ubumenyi bataronkejwe kandi bagakora nk'abitanga
icyo dushoboye nk'ibikorwa turiko turakora turashoboye kuvuga ati kwanaka igitungwa kimeze uku turashobora kuza kukiraba tukamenya ingorane gifise mugabo gushobora kuvuga ati twebwe tukivuye ku ruhande rwacu ntabyo dushoboye kubera nta buhinga bukwiriye bwagutse twaronse umva haracabuze foromasiyo
basaba kuronsa inyigisho n'uburyo bwo kwiyunguruza kandi leta leta ikanabahemba.
Icyo twosaba leta n'amashyirahamwe asanzwe ayifashe bwa mbere twatangwa kubasaba uburyo bwo kwiyunguruza ashobora no kuturonsa ibikoresho bikwiye tukama tubanguka tubikorera ibitungwa neza kugira bigire amagara meza kintingamiya naziya mpuzo zidafata imvura zomfasha nazo
nka leta yo ziraduheza dufata akashiruka bute kuko nkubu turabikora dufata nk'uko kwitanga ku mbozo uko twagiye twacha bakaduheza nk'imigisho nyene izo zibayabaye
ujejwe amagara y'ibitungwa muri komine ya Kera ya Makamba Karenzo Pascal yemeza ko mu gisata cy'ubworozi hari ubukene bw'ibikoresho muri rusangi harimo ibijanye n'ubuvuzi bw'ibitungwa nayo kukijanye n'inyigisho abona ko zokwamaho kugira abakora muri ico gisata bashobore kujana n'ibihe ivyo bakaba babishikirije mu gihe cisekeza cy'iminsi 10 byo gucandaga inka inyonko yo mu kiyacarifiti mu ntara ya Kera ya Makamba mu mugambi PPRVB ufashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu FIDA muri iryo sekeza ryari ryatanguye ku igenekerezo rya gatanu ku kwezi inka zirenga gato 15,200 nizo zacandazwe mu gihe hari hitezwe izirenga 20,000 I Makamba mu ntara ya Burunga Elise Kwizera Radio Isanganiro
ibihugundwe nibyo bizokwitabira ihiganwa rya sekafa ry'umupira w'amaguru ukinwa n'abagendana ubumuga rizobera mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 8 kugeza ku igenekerezo rya 15 kwezi kw'icyenda Rike Ngoga arongo ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi akaba asanzwe n'icegera cy'urongoye Sekafa amenyesha ko biteguriye neza iryo higanwa agasaba abakunzi b'inkino kubashigikira mu kwitegurira neza kwakirizo nkino zo ku mugabane wa Afrika ngo zitunganijwe mu Burundi ku nchuro ya mbere tumukurikire kuri mikro ya Jean-Marie Vianney ngenda kuma
ni umunezero ntange kuri twebwe nka twe turi bashasha muri ayo ma higanwa ya Afrika mugabo bakumva yuko natwe dusho woyi ko kuva twinjiyeyo turamaze kuronka ikibanza cha vice president wa Sekafa nkuko ubuganda bwo urongoye Sekafa hama natwe tukaba turi vice president hama secretaire akaba Kenya akaza za Somalia Tanzania Congo South Sudan na Zambia n'izindi
kombe kugira igihugu cyemere kwakira abaye n'izihino n'iza Sekafa mu isonga iki kugira mu wemerere
twe turabisaba nabo bakaraba ko ubwo bushobozi koko tubushoboye ko barashitse mu Burundi barakiriwe neza bararabye aho dukinira basanga harakwiye twe rero umunezero kuri twebwe kuba twakwakira izo nkino niteka kuri twebwe
ubwo kutsozo kwitabira n'ibindi ngara gute
gushika ubu bwibiramaze kwemeza ko bizoshika ngaha ko tumaze kwerekana ibikenewe byose nabo bariko baraza kurorera n'ubu muri weekend nyine twiteguye intumwa za CAF ziza kuraba turi kumwe mu nteguro ya Sekafa
mbega nihiganwa nyine itegekanije ryari
izoba ku magenekerezo ya 8 gushika 15 z'ukwezi kw'icyenda
ibyo bihugu kumuri maze kumenyesha uko ari imbizi bari byaha
harimo Kenya Tanzania Uganda Congo Somalia na Zimbabwe na twebwe
Hai makuru n'umwanya bijyanye n'imyiteguro mu kwitegura icyo higanwa muri federasiyo mu gihe cy'ijoro.
Turabirembeje ntitwicaye kote technique iri kurakora abana kuri September babonye ko abanonotsi bacu bameze neza hama natwe mu bijyanye na staff twese turiko dukorera muri bwa bumwe kugira tuzagire urubanza rwiza. Dutumirira bagenzi bacu bakunda football noneho naho utayikunda shigikira abana b'u Burundi abana bagendana ubumuga abana b'u Burundi shigikira muri icyo kintu kugira ngo tugende neza
urubanza nkuru nyine urubanza rurakomeye rusaba gushyigikirwa abandi motira kamubwira abashyigikire ngo babo nk'abandi
ni wese yunze afise umutima wo gufasha kandi akunda igihugu ciwe aragenda mu mbuga siya n'umwami mwumva ko ari ibimuga ari abantu bakugumiza imino mu kigo aragenda mu mbuga turashoboye umwe aragenda mu mbuga ariteza imbere agateza imbere umuryango we agateza imbere n'igihugu camwibarutse muri rusange
buraca bugacana yandi mu mico kama
Muri bucana yandi y'ubuhinga n'imico kama yuno munsi umuhinga mu by'umuziki akaba ari no mucuraranzi aratwiganira ku buhinga yakoresheje kugira ngashike ku mudiho mushacha uranga Burundi yise Yaya Broads n'icyo ishobora kumarira imico kama yo Burundi be n'igihugu muri rusangi bucana yandi y'ubuhinga n'imico kama na Christian Safye
Muri bucana yandi y'ubuhinga n'imico kama heruka umuhinga mu by'umuziki akaba aragize n'ubushakashatsi Eve Kam yaratuyagiye uko ubuhinga mu by'umuziki bigenda ubu nahagira tuyagire ufise ububasha kugira mwene ubwo bushakashatsi
uwo ari we wese afise ubwo bushobozi arashobora gukora ubushakashatsi
ariko hariho abo twitwa abapraticien abapraticien nabo bakora ibyo nyine basanzwe babikora ariko hariho n'urundi gwego rw'abantu bize abize aba docteur mu muziki aba professeur ndabahaye nk'akarorero nk'ahantu nari mu conference yo muri Uganda je no banari nko mu bapraticien bashika nka babiri gusa cyangwa batatu abandi bari bahari ba professeur mu muziki aba docteur ubwo bushakashatsi umuntu wese ashatse kubukora akoresheje ubumenyi abwiwe agashobora no gukorana n'abandi basanzwe bafite ubwo bumenyi wari wose arashobora kubikora
ubwo bushakashatsi bwamushikanye ku byo yise umudiho ya blues arabudusigurira
ijambo ya blues rigizwe n'amajambo abiri ubwa mbere na mbere hariho yaya bivuye mu mayaya amayaya barundi twese turayazi n'umudiho uzu cyane ngaha mu Burundi wakoresheje imyaka n'imyaka kandi n'ubu ubikoresha hama blues nayo n'umudiho wamenyekanye cyane muri Amerika n'umudiho ufise inkomoko ngaha muri Afrika no navuga wanashaka no mu Burundi kuko yugerageje ukiga uko blues imeze nuko inanga yanga mu Burundi imeze canke ibicuba hari ibintu bisa cyane rero ya blues ni uruvange rw'iyo mudiho n'uruvange rw'amayaya hamwe na blues
uwo mushakashatsi akaba ari n'umuhinga mu by'umuziki ifkam atisigiha amana catumye ahitamwo iryo jambo yaya ngo rivuye mu yaya y'ikirundi
pratikuma umuziki w'amayaya umudiho w'amayaya teorikuma uragizwe n'amamajiro si witiye cyane 3k nico wanashaka twisangije ngaha mu Burundi uzovyumva uri kurakoma amashi uragira inshuro zitatu gutyo nifashije indirimbo zisanzwe zihari yamari wore yamari wore garuka garuka garukira
inyuma y'ubushakashatsi bwakoze uwo muhinga Yves Kam vy'umuziki ngiki cavuyemo
yawa sokuru mwibarise
Muri bucana yandi ubuhinga n'imico kama y'umundwiza uwo mushakashatsi akaba kongera akaba n'umuhinga mu by'umuziki azotuyagira kubo bafashanyije nico bafashanyije kugira ngo bashike kuri yo ngingo ya blues
Arakoze Christian Savye antyo dosiye dusozerera makuru tware twabateguriye mwakoze kuba mwayakwirikiye mwari kumwe na Alexis Ndayisenga mu buhinga bw'ivyuma yari Eric Uwimana mubandanye kugumana na Radio Isanganiro